ይህን የራዲዮ ኢስዊት አሜሪካ Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kuvugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda imwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Claude Kabengera
ntabwo nayabona nibera mu muhanda ncuza gataro gusa amafaranga nayakora hehe
numva ari ikintu cyiza cyane bitewe wena n'akazi nkora njye mu ngo kibumbi bitatu ku munsi wenda najya kiraho nka 300 ya buri munsi
cyangwa umuntu akarya saa sita nimugoroba akabwi akabura iyo ngize imana nkabona amazi n'isabune nkakaraba ibyo mbishimira imana
abo nabanyagihugu bo mu Rwanda bavuga ku vyerekeye igikorwa cyo kwiziganiriza kwigihe kirekire igipolisi mu Bwongereza kiraza abantu batatu bishye abantu indwi bakomeretsa abandi barenga 50 ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu gisagara cya Londres
Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye urukiko rw'ikirenga kwemeza itegeko rye ku ngendo zikumira ibihugu bitandatu byiganjemo abayisilamu.
Arabia Saudite, Misiri, Bahrain, Emirat Arab Uni, Yemen na Maldives byahagaritse uno munsi wa mbere imigenderanire na Qatar.
Ishyirahamwe Human Rights Watch rirengera uburenganzira bwa muntu uburiri gusaba abategetsi b'ibihugu bya Afrika kotsa igitutu Perezida Joseph Kabila ngo akoreshe amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka.
Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ko mukanya mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Beka ya maraduhere kumakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yatangaje no musiko wa mbere ku igipolisi kizi abantu batatu bishye abantu indwi bakomeretsa abandi barenga 50 ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu gisagara cya Londres. May avuga ko amazina yabo azotangazwa igihe intambwe mu itohoza zizobirekurira. Atangaza ko abategetsi bafashe abantu 11 kubijanye n'itohoza. May avuga ko igipolisi kandi kiriko gikora kugira kimenye amazina y'abantu bose bapfuye n'abakomeretse. Gushika ubu bizwi ko abo bantu bagizwe n'abantu bava mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May avuga ko igitero cyo ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye atari igitero cyagizwe ku gisagara cya Londres no ku Bwongereza gusa, ko ari igitero cyagizwe ku bantu bose barangwa n'ubwigenge. Umukuru w'igisagara cya Londres Sadiq Khan yashimiye igipolisi cy'i Londres ku kwitanga kwacu mu mugambi wo gukingira abanyagihugu mu itangazo yasohoye uno munsi wa mbere.
Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye urukiko rw'ikirenga kwemeza itegeko rye ku ngendo rikumira ibihugu bitandatu byiganjemo abayisilamu. Nubwo bwana Trump yajuriye iki cyemezo mu rukiko rw'ikirenga yifashishije igitero cyabereye i Londres mu Bwongereza, asa n'uwigisha urukiko impamvu Amerika ikwiye kwemeza itegeko rye. Bwana Trump yanditse kuri Twitter yuko iryo tegeko ribuza abantu bamwe kwinjira muri Amerika atari itegeko rikumira nk'uko yaryise, nubwo wabivuga mu ndimi nyinshi. Inkiko nyinshi hano muri Amerika zanze kwemeza iryo tegeko rya Trump ryerekeye iby'ingendo zituruka mu bihugu bitandukanye harimo Iran, Siriya, Libya, Sudan, Yemen ndetse na Somalia. Ku ruhande rumwe inkiko zanzuye ko amagambo ye ku kibazo cy'iterabwoba n'imyemerere ya Islam bigamije ivangura rishingiye ku myemerere. Aha yaneguye cyane umuyobozi wa Londres Sadiq Khan, n'umuyobozi w'umuyisilamu wa mbere watorewe kuyobora umujyi munini mu burengerazuba bw'isi yatowe mu mwaka ushize. Perezida Trump yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakora ibishoboka byose mu gufasha Ubwongereza kurwanya iterabwoba.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kumviriza makuru twabateguriye. Arabia Saudite, Misiri, Bahrain, Emirat Arab Uni, Yemen na Maldives byahagaritse uno munsi wa mbere imigenderanire na Qatar. Ibyo bihugu byagiriza Qatar kwishigikiye iterabwoba. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Qatar bumenyesha ko iyo ngingo itagira insiguro kandi kwifatiye ku vyagirizo bitagira ishingiro. Ibyo bihugu byatangaje ko bizokura ababiserukira muri Qatar byongere bihagarike uruja n'uruza mu kirere no mu mazi n'icyo gihugu. Ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu ryo muri Qatar, Qatar Airways, ryatangaje ko rihagaritse indege zaryo kuja muri Arabia Saudite. Arabia Saudite iyoboye urunani rw'ibihugu biriko bigwanya barondera gutembagaza leta ya Yemen, yatangaje ko inteko za Qatar zizovanwa muri urwo runani.
Ikibazo cya Qatar n'iterabwoba ntago kira aho ngaho honyine no muri Afrika kiriko hagira ubutegetsi bwa Misiri bumaze guhakana mu kanya bwivuye inyuma yuko banki nkuru y'icyo gihugu ihagaritse gukorana na banki zo muri Qatar mu cyemezo cya leta cyo guca umubano n'icyo gihugu. Abinyujije mu itangazo, umuyobozi wa banki nkuru ya Misiri Tarek Amer yavuze yuko ibyo ngibyo atari ukuri. Yavuze yuko banki ya Al-Ahli QNB igendera ku mategeko ya Misiri nubwo ariyo banki nkuru ya Qatar. Abantu bibaza niba ibikorwa byo kubitsa no kubikuza ku bakiriya biyo banki bidashobora kugorana. Cyakora abashinzwe iby'ubukungu muri leta ya Misiri bavuga yuko igenzurwa rikorwa ku buryo busanzwe. Ibihugu bitandatu birimo Arabia Saudite, leta zunze ubumwe z'Abarabu na Misiri byagaritse imigenderanire muri diplomasi na Qatar kubera kuyishinja gushyigikira iterabwoba.
Radio ya Amerika Washington DC tohandanize kuyandika makuru yo muri Afrika. Ubutungane bw'igisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guguruye urubanza bw'abikekwa kuba bagandaguye abahinga babiri bishyira hamwe mpuzama Kongo ni mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kasai. Sentare ya gisirikare yo mu gisagara cya Kananga yatanguje urubanza rwabo uno munsi wa mbere imbere yo kugwigiza yo gushika ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu bisabwe n'abashikiriza manza. Ibyo byatangajwe n'umushingwa manza w'abagirizwa Evariste Ilunga afise imyaka 10 avuga ku ufise imyaka 16 mu bagirizwa rero Evariste Ilunga hamwe na Mbayi Kabasere afise imyaka 30 bitavye urubanza no munsi wa mbere. Umunyamerika Michael Sharp n'umusweda Zaida Catalan abahinga babiri bishyira hamwe ONU bari bajejwe gutohoza ku bwicanyi n'uruhagarara mu ntara ya Kasai igiramiwe n'umugumu ko bagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Nsapu bari banyurujwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu. Ibiziga byabo byatowe iminsi 16 nyuma yaho byahambwe mu kinogo kimwe. Zaida Catalan bari bamuciye umutwe w'ire ukaba utarigera utogwa gushika ubu.
Ishyirahamwe ryo muri Amerika Human Rights Watch rirengera uburenganzira bwa muntu riri gusaba abategetsi b'ibihugu bya Afrika kotsa igitutu Perezida Joseph Kabila wa Congo ngo akoreshe amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka. Ida Sawyer uyobora ishami rya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuze yuko by'umwihariko Angola ikwiye kubigiramo uruhare runini nk'igihugu bifitanye ubucuti bwihariye. Uwo muryango uvuga ko ibihugu bikwiye gusubira mu masezerano y'ubutwererane bifitanye na Congo Kinshasa kugira ngo abategetsi babone aho bahera. Mu kwezi gushize umuryango w'ibihugu by'Uburayi wafatiye ibihano abasirikare 8 ba leta muri leta ya Kabila baregwa guhonyora uburenganzira bwa muntu. Abanyapolitike muri leta ya Kinshasa bafite icyo cyemezo cy'Uburayi nko kurengera, ariko Ida Sawyer wabona ko inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ikwiye gushyiraho ibindi bihano abategetsi ba Congo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri mu ntureka za politike zatewe n'icyemezo cya Perezida Joseph Kabila cyo kuguma ku butegetsi nyuma y'igihe cya manda ye yarangiye mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize.
Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.8 bice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu ndetse no kuri site yacu ariyo y3@radioyacuvoa.com. Reka tugere tubahe ikaze mu biganiro byacu ari nako tujya mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko kuva mu kwezi kwa karindwi abanyarwanda bose bazaba batangiye igikorwa cy'ubwizigame bw'igihe kirekire. Iki cyemezo kije nyuma y'uko kugeza ubu abanyarwanda bangana n'10% aribo bonyine bizigamira. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwa n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi ari Kigali.
Ibari tangwa na Ministeri y'Imari igaragaza ko abanyarwanda bangana n'10% aribo bonyine babasha kuzigama. Ibi byatuma umuntu yibaza uko abandi bangana na 90% bazabona ikibatunga mu gihe bazaba batakigira imbaraga zo gukora. Mibare igaragaza ko mu mwaka w'2032 abanyarwanda barenga miliyoni imwe bazaba barengeje imyaka 60. Iki ni ikigero cy'abantu baba batakibasha kugira icyo binjiza. Ministeri w'Imari y'u Rwanda Claver Gatete avuga ko leta yatangiye gutekereza imibereho y'abanyarwanda mu gihe kiri imbere imbere ishyiraho uburyo bwo kwizigama bw'igihe kirekire.
Biragoye kugira ngo umuco wo kugira ngo umuntu afashe buri muntu umwene wabo bigoranye, ku buryo wenda bitazanakomeza nk'uko ngubu bimeze. Tugateganya rero yuko icyo gihe umuntu udashoboye hari ukuntu leta nayo iza kureba uburyo ishobora ko yamufasha. Ariko twareba uwo mubare w'abantu bazabarenze miliyoni muri 2032, ukavuga uti abo bantu utabazigamiye byagenda bite, leta yabatunga ite? Kuko icyo gihe nubwo waba warageze ku idolari rimwe biragenda bikarenga miliyari 300 z'amanyarwanda ku mwaka. Izo miliyari rero ni nyinshi cyane, kandi icyo gihe ntabwo wavuga yuko ari cyo idolari rimwe ku munsi yaryo zatunga umuntu.
Iyi gahunda izabireba abanyarwanda bose uhereye ku mukene ubarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, aho asabwa gutanga 12,000 mu mwaka. Icyiciro cya kabiri cy'ubudehe bo bazatanga agera kuri 15, naho icyiciro cya gatatu bo bazatanga 18,000. Leta izajya yongerera buri muntu wese wo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ayo yatanze kugeza igihe mu gihe cy'imyaka 3. Ibi bisobanura ko niba uwo mu cyiciro cya mbere atanze 12,000 mu mwaka, leta izamushyiriraho ibindi 12 akagira 24. Ibi bikazakorwa kugeza ku myaka 3, nabo mu cyiciro cya gatatu bo bazajya batanga amafaranga 18,000, leta batangira 1/2. Ibi byose leta izabikora mu gihe cy'imyaka 3, gusa nyuma yaho umuturage agakomeza atanga umugabane we leta itakimwongerera. Abaturage se babona iyi gahunda izahindura iki ku mibereho yabo? Abagane n'Ijwi rya Amerika babisobanuye uko.
Ntabwo nayabona, nibera mu muhanda ncuruza gataro, gusa amafaranga nayakora hehe?
Ibi bintu ncuruza ni ibikisubi?
Ni umucyacyayo n'umwenya.
Ibi ngibi ntabwo byakuviramo kubona nk'ibi 18,000 bya buri mwaka?
Ntabwo nabasha kubibona. Ni ugushaka ipura y'abana na mituweli ni ikibazo, ntabwo mituweli ubu ngubu mfite.
Ku buryo iyo gahunda ya leta wumva utayishobora wowe?
Mfite abana babiri.
Na mituweli nabo ntayo bafite?
Ntayo bafite.
N'ibi bintu byonyine by'ibyatsi ucuruza?
N'ibi ngibi byonyine.
Bibasha kubonamo ibyo kurya? Sintekerereza.
Ni rimwe ku munsi, ubundi ni ugushakisha. Turya rimwe gusa nyine, twarya nimugoroba cyangwa umuntu akarya saa sita nimugoroba akabura. Iyo ngize Imana nkabona amazi n'isabune nkakaraba, ibyo mbishimira Imana.
Hari ikindi cyiciro gisanga bitagoranye kubona aya mafaranga, ndetse bakanemeza ko ari gahunda izabasindagiza kugeza mu zabukuru.
Umuntu yabishyizeho gahunda n'uwo ari umukene ntabwo yayabura.
Ubundi umuntu azigama ateganya ibizamugirira akamaro imbere, ariko kugeza ubu ngubu jyewe ni mu myaka y'inyongezo, naba nzigama ayo kuzagira guteko nshasha.
Kuko ayo ni amafaranga ashobora kugoboka mu gihe utazaba ufite imbaraga zo kuba wagira icyo wimarira.
Numva ari ikintu cyiza cyane. Bitewe wenda n'akazi nkora, njye munguka 300,000 ku munsi, wenda najya nshyiraho nka 300,000 ya buri munsi.
Minisitiri Gatete mu cyumweru gishize rero yabwiye abadepite ko atari ngombwa ko amafaranga atangwa buri kwezi, ko umuntu yashyiraho uko yabonye. Aya mafaranga azajya ahabwa umuntu ugeze mu gihe cya pansiyo, ni ukuvuga mu myaka 55. Cyakora umuntu wese wayatanze ashobora no gusaba ko yahabwamo make mu gihe hari imishinga yatangiye. Ubu buryo bushya butandukanye n'ubwari busanzwe, aho abakozi bizigamiraga amafaranga bazahabwa mu gihe bageze muri pansiyo. Iyi gahunda yo iteganya kureba abaturage bose, kuva ku mwana ukivuka, umukozi wo mu rugo, umuhinzi uhingira abandi, mbese buri cyiciro cyose cy'Abanyarwanda. Itegeko rishyiraho ubwizigame bw'igihe kirekire ubu riri mu Nteko Ishinga Amategeko. Mu gihe ryaba ritowe vuba, iyi gahunda izahita itangira mu kwezi gutaha kwa 7. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kubungabunga ibidukikije. Leta y'u Rwanda ivuga ko iri kwishyira ingufu mu kurwanya ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Mu kiganiro Claude Kabengera amaze kugirana na Coleta Ruhamya ayobora ikigo cya Leta y'u Rwanda gishinzwe kubungabunga ibidukikije, yavuze ko kwitaho ibidukikije muri iki gihe bisaba kumvisha umunyagihugu uruhara rwiwe.
Mu Rwanda twe ku rwego rw'igihugu twawizihije mu karere ka Gakenke, dukorera umugezi wa Basense n'umugezi ufidinga muri Nyabarongo, kandi muzi potensi ya Nyabarongo ko nayo iri mu migezi ifidinga muri Nive. Ubwo rero twagiye kurengera inkengero z'umugezi, mu by'ukuri akazi kari karakozwe, ariko twari gukorera ibiti byagiye bihaterwa mu nkengero z'umugezi, cyane cyane ko ziriya metero 10 zo ku mugezi ziba zibunzwabunzwe, zitagira ibindi bihakorerwa bitajyanye n'ibirengero bidushyikije. So twahisemo rero aho hantu cyane cyane ko bene insanganyamatsiko y'umwaka mu Kinyarwanda twabise guhuza umuntu n'ibidukikije nk'ishingiro ry'ubuzima bwiza. Twagenda twerekana ese kubungabunga ibidukikije ni iki, biba bisobanuye iki ku muntu uhaturiye,
Reka tugaruke kubijyanye no kubungabunga ibidukikije muri iyi minsi ngira ngo muzi yuko amahanga mu minsi ishize yarari kuganira n'ubu bakiganira cyane kubijyanye na climate change cyangwa se imihindagurikire y'ikirere. U Rwanda mu minsi ishize twabonye imvura ikomeye yasenya amazu, hari abantu bamwe na bamwe bagiye bahasiga ubuzima. Nkarema, ni iki uyu munsi mubona gikwiriye gukorwa ku Rwanda kugira ngo izo ngaruka z'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se n'imvura muri rusange itabasha kugira ingaruka cyangwa se bikumirwe?
Murakoze cyane. Nyirango cyo tuzi icyo nuko ingaruka zo zirahari z'imihindagurikire y'ibihe. Ubona imvura igwa bidasanzwe, izuba riva bidasanzwe, inkangu n'ibindi bisa nabyo. Kandi si ku Rwanda gusanga ngira ngo murabizi kari ku isi yose, ariko igikorwa ni iki? Nuko ni ukugira ngo ibihugu bishobore kubaka ubudahangarwa. Hari ibintu bibiri: kuba mu miturire yacu, mu bikorwa remezo twubaka, ese twubaka ku buryo bishobora guhangana n'iyo n'izo ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ese dufite za irrigation ku buryo ejo n'ejo bundi tuba n'ibyaka dushobora kwihaza mu bihingwa twakoresheje amazi Imana yaduhaye, ariko tukanayakoresha neza kuburyo ejo n'ejo bundi nubwo imvura yaba idahari dushobora kubaho kwa irrigation? Tuzi ko hari ibihugu bibaho nta n'imvura bigira ariko bikabaho. Ubu se nkatwe dufite ibyo biyaga n'imigezi, kuki tutabikoresha?
U Rwanda ruri gukora iki, rwiteguye gute mu kurwanya izo ngaruka?
Dufite green growth na climate resilience strategy. Si mu by'ukuri iyo strategy yagiye hari ifata sectors zose, cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu haboneka ko amashyamba yagiye aba make cyane. Izindi ngamba ziriho zifatwa na leta ni ukuzana ndetse n'aba private sector, abashoramari bagashora imari mu gutera amashyamba.
Uwo yari mugenzi wacu Claude Kabengera yavugana na Koleta Ruhamya ayoboye ikigo kijejwe kwitaho ibidukikije mu Rwanda.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Sentare y'umuryango wa Afrika buseruko yahagaritse ukurahira kw'abashinga amateka bashasha b'inama nshinga amateka y'umuryango kuri uyu wa mbere, byatumwe n'urubanza rwashingishijwe n'abashingwa manza bo muri Sudani y'Epfo bitwariye igihugu cyabo. Bavuga ko abashinga amateka bagiserukira bagenywe n'itegeko rya President Salva Kiir kandi babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka y'ico gihugu. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru w'ijwi ya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Byari bitekanijwe ko inama nshinga amateka igira kane y'umuryango wa Afrika w'ubuseruko irahira igatangura ibikorwa kuri uyu wa mbere, ariko siko byagenze. Kimwe mu byabereye intambamye iyo nama nshinga amateka n'urubanza rwashingishijwe n'umushingwamanza ava mu gihugu cya Sudani y'Epfo imbere ya sentare y'uwo muryango. Mu birego vyiwe, Maitre Wani Santino Jada amenyesha ko igihugu ciwe cawonyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gutora abashinga amateka baserukira ico gihugu.
The president appointed these people through presidential decree. But the treaty says
ati umukuru w'igihugu yaragenye abashinga amateka biciye mu ngingo y'umukuru w'igihugu decree, mu gihe amategeko agenga umuryango wa yase avuga neza ko babwirizwa gutorwa n'inama nshinga amateka mu bihugu iwabo. Ariko twebwe muri Sudani y'Epfo nta kintu citwa amatora cigeze kiba. Araba mu Buganda baratowe, muri Kenya bariko baratogwa nkuko byagenze mu bindi bihugu aho batowe n'inama nshinga amateka zaho. Iwacu muri Sudani y'Epfo kuki hoho bitagenda gutyo, nta mategeko akurikizwa iwacu.
It was a presidential decree, there's no rule of law in South Sudan.
Inyuma y'imburano sentare yafashe ingingo kwihagaritse irahira y'inama nshinga amateka nshasha igira kane irimwo abashinga amateka baturuka muri Sudani y'Epfo gushika ugorubanza ruheze. Uruhande kandi ruserukira leta nibwo ari witavye wasabwe ko gwo kwitaba itariki 15 zo ku kwezi kwa gatandatu. Maitre Wanisantino Jada yashimye iyo ngingo. Ico bikoze yavuze ko afise amakenga ku mutekano wiwe kubera ivyo birego yazanye muri sentare.
I'm very happy that the court has granted me the order to stop.
Ndaryohewe ko sentare yafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byose by'inama nshingamateka nshasha irimo abashingamateka bo muri Sudani y'Epfo. Mvuga ko batatowe. Ndabizi ko nshobora kugirirwa nabi kubera ivyo. Murazi nuko iwacu hari intambara. Nejo bundi vuba hari umwe mu baharanira agateka kazi na muntu yafashwe arafungwa. Ubusinzi n'imbayo bakiriho canke yarahohotewe. Ivyo nanje bishobora kunshikira ariko igikomeye subuzima bwanje. Ahubwo ni kazoza k'igihugu canje n'abanyafrika y'ubuseruko bose. Nico gituma nitwaye nubwo nziko ubuzima bwanje buzobangamirwa.
So I know that my life is at the risk.
Nahubwo rubanza rutari kuba rwashingikijwe, umukuru w'inama nshingamateka ya EAC yarangije ikiringo yari yamaze kumenyesha ko ukurahira kw'abashingamateka bashasha kwigijwe inyuma. Honorable Daniel Kidega yaseguriye ijwi ry'Amerika ko igihugu ca Kenya kitaratora abashingamateka bagiserukira gushika n'ubu.
The Republic of Kenya has not yet concluded its election, and this indeed
ategiye guca Kenya nikiraheza amatora y'abashingamateka bashasha. Ivyo bizocereza gato ibikorwa by'inama nshingamateka igira kane yabwirizwa gutangura kuri uyu wa mbere. Turiko turavugana n'inama nshingamateka muri Kenya kandi baremeye ko bagiye kubinyarutsa. Ku bindi bihugu byamaze guheza gutora ababiserukira, no kuri ntidushobora kurahiza bamwe abakenya bataraza nabo. Akarere kadufitiye inyungu twese. Iyo umwe agwaye twese turababara. Nico gituma tubwirizwa kurindira bagenzi bacu bo muri Kenya. Mu mwaka w'2006 nabo nyene inama nshingamateka y'uwo muryango yaracerewe gutangura ibikorwa mu kiringo c'amezi arenga 6. Nabo nyene byari byatumwe n'igihugu ca Kenya kitari bwatore abagiserukira. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Reka tujyeno mu makuru ajyanye n'imikino mugezweho na mugenzi wacu Ernesto Ugeziwe. Aragaruka byinshi ku mikino yabaye muri weekend ishize ndetse no kwirushanwa ry'amagare Tour de France rigiye gutangira mu kwezi guta. Ernest byifashe gute?
Mu muryango wa gitaro nogeye amatwi acuranga indirimbo bahiriza igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umucuranzi w'inararibonye Carlos Santana niwe watangije ibirori byari byitabiriwe n'abatari bake biganjemo ahanini ibyamamare. Ku kibuga Oracle Arena kiri mu mujyi wa Oakland muri Leta ya California, ikipe ya Golden State Warriors yari iri mu byishimo byo kugaruka k'umutoza mukuru wayo Steve Kerr wari umaze igihe kitari gito atagaragara kubera uburwayi. Muri uyu mukino usa nk'uworoheye Golden State Warriors ku buryo bugaragara, igice cya mbere cyarangiye n'ubundi ikipe iri imbere ku manota 67-64 ya Cavaliers. Uyu mukino kandi wagaragaje ubuhanga bw'abakinnyi ku giti cyabo nka Kevin Durant, Stephen Curry ndetse na Klay Thompson. Gusa ku rundi ruhande, LeBron James nawe yakomeje gushimangira ko ari we ugihetse ikipe ya Cavaliers, kuko iyo yafataga karuhuko yasigaga icyuho kigaragara mu kibuga. Igice cya kabiri nacyo ikipe ya Warriors yaje kucyegukana ndetse umukino urangira ari amanota 132-113 ya Cavaliers. Uyu mukino Warriors tsinze uje usanga ubanza yatsinze mu cyumweru hagati ku manota 113-92 ya Cavaliers. Intsinzi y'ejo yayihesheje amahirwe yo kuba yakwegukana igikombe, nubwo hakiri kare kubyemeza kuko hari amahirwe kuri Cavaliers ifite imikino ikurikira ku kibuga cyayo kuri uyu wa gatatu n'uwa gatanu, ni ukuvuga tariki ya 7-9 z'iki cyumweru dutangiye. Mu gihe abakunzi ba basketball bakurikiranaga uyu mukino, ku rundi ruhande ibihumbi by'abafana bambaye imyenda y'umweru bagiye ku mihanda i Madrid gusanganira ikipe yabo ya Real Madrid yegukanye igikombe cya 12 cya UEFA Champions League ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, itsinze ikipe ya Juventus ibitego 4-1. Ni umukino wabereye ku kibuga cya Cardiff muri Ecosse, ukanakurikirwa n'abafana barenga miliyoni 200 ku mateleviziyo yabo. Ubwo abakinnyi b'ikipe n'abari babaherekeje bageraga muri Espagne kuri iki cyumweru, babanje kwakirwa n'umuyobozi mukuru w'umujyi wa Madrid, Cristina Cifuente, wabashimiye akazi gakomeye bakoze ko guhagarara umujyi wabo neza wa Madrid, nawe bamuha umwambaro w'urwibutso rw'igikombe cya 12 cya Champions League begukanye. Nyuma y'ibyo bagiye gusuhuza abafana ibihumbi n'ibihumbi bari babategereje ku mihanda y'i Madrid mu modoka ifunguye hejuru. Umukinnyi kabuhariwe Cristiano Ronaldo ndetse n'abagenzi be bagendaga berekana igikombe begukanye ku nshuro ya kabiri bikurikiranya. Ibintu byari bitarakorwa n'indi kipe kuva irushanwa ryavugururwa mu mwaka w'1990. Indi kipe yegukanye umuhigo nk'uyu ni AC Milan yagitwaye umwaka w'1989 ndetse n'umwaka w'1990. Nyuma yo gutsinda ibitego bibiri wenyine kuri uyu mukino, Cristiano Ronaldo yahise ashimangira bidasubirwaho ko ari we mukinnyi ukwiye kwegukana igihembo cy'umukinnyi w'imena w'uyu mwaka. Reka dusoreze kandi ku isiganwa ry'amagare Tour de France, isiganwa ry'amagare rikomeye kurusha andi ku isi, kugeza uburira bw'ukwezi ngo ritangire. Abakinnyi baryitegura ubu bari mu gihugu cy'Ubufaransa mu isiganwa ry'imyitozo rica mu mihanda izanyura mu Tour de France. Ku ikubitiro harimo Christophe Froome watwaye iyo mwaka ushize n'umunyarwanda Adrien Nshuti ugeze kuri urwego ku nshuro ya mbere. Ku itariki ya gatanu Kamena umwaka w'2017 mu mujyi wa Saint-Étienne mu Bufaransa hatangijwe irisiganwa rizenguruka ibice bitandukanye by'iki gihugu. Irushanwa ryitwa Criterium du Dauphine riri gukinwa ku nshuro ya 67 rizwi nka murumuna wa Tour de France kuko rimara iminsi 8 rinyura muri zimwe mu nzira zizakoreshwa kandi akanitabira amakipe azakina Tour de France isiganwa rya mbere ku isi mu mukino w'amagare. Uyu mugabo uvuka i Rwamagana uri mu bahagarariye ikipe ya Team Dimension Data yo muri Afurika y'Epfo yabwiye ikinyamakuru L'Equipe cyo mu Bufaransa ko ari ibyishimo bikomeye kugera kuri uru rwego uvuka mu gihugu gito kitagira umuntu wakinye Tour de France n'umwe. Umwaka ushize Criterium du Dauphine yegukanye na Christophe Froome wa Team Sky yo mu Bwongereza bigeze no kwirushanwa rikuru rya Tour de France naryo araryegukana.
Turakoze cyane Ernest ugeziwe muri ayo makuru y'imikino hirya no hino ku isi.
Imbere yuko dusozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubibutse mu ncamaka makuru avugwa hirya no hino ku isi, tubabwiye ko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May yatangaje uno munsi wa mbere ko igipolisi kiza abantu batatu bishe abantu indwi bakomeretsa abandi barenga 50 ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu gisagara cya Londres. May avuga ko amazina yabo azotangazwa igihe intambwe mu itoza zizoba zibirekuriye. Atangaza ko abategetsi bafashe abantu 11 ku bijyanye n'itohoza.
Twababwiye ko umukuru wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yasabye urukiko rw'ikirenga kwemeza itegeko rye ku ngendo rikumira ibihugu bitandatu byiganjemo abayisilam yifashishije igitero cyabaye i Londres.
Arabia Saudite, Misiri, Bahrain, Emirat Arab Uni, Yemen na Maldives byahagaritse uno munsi wa mbere imigenderanire na Qatar. Ibyo bihugu byagiriza Qatar kwishyigikira iterabwoba. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Qatar bumenyesha ko iyo ngingo itagira insiguro kandi kwifatiye ku byagirizo bitagira ishingiro. Ibyo bihugu byatangaje ko bizokura ababiserukira muri Qatar byongere bihagarikira uruja n'uruza mu kirere no mu mazi n'ico gihugu.
Ishyirahamwe Human Rights Watch ridengera uburenganzira bwa muntu naryo buriri gusaba abategetsi b'ibihugu bya Afurika kotsa igitutu Perezida Joseph Kabila ngo akoreshe amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka aho muri Congo Kinshasa.
Ubutungane bw'igisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bwuguruye urubanza rw'abikekwa ko bagandaguye abahinga babiri b'ishyirahamwe mpuzamakungu mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kasai. Sentare ya gisirikare yo mu gisagara cya Kananga yatangaje urubanza rwabo uno munsi wa mbere imbere yo kugugirizayo gushika ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu bisabwe n'abashikiriza manza. Ibyo byatangajwe n'umushingwamanza w'abagirizwa nabo akaba ari Evariste Irunga afite imyaka 16 na Mbayi Kabasere afite imyaka 30 bitabye urubanza uno munsi kwa mbere.
Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo byahakanye yuko Perezida Jacob Zuma yaba afite inzu ihenze cyane Dubai yaba yaraguze mu myaka ibiri ishize. Ibyo bibaye nyuma y'aho cy'umweru ibinyamakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangaje ko ari ikigo cy'abahinde cyaguriye Zuma inzu ya miliyoni 25 z'amadolari muri icyo gihugu cya Bara.
Ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afurika mu burengero mu mfunyafunyo CDAO ryemereye mu bisanzwe byasabwe n'igihugu cya Maroc byo kwinjira muri iryo shyirahamwe. Ibyo naho Maroc iri mu karere ko muri Afurika mu buraruko yamara abategetsi bishyirahamwe CDAO bahuriye mu gihugu cya Liberia mu mpera z'indwi turangije bamenyesheje ko ibyasabwe na Maroc bigikeneye kwihwezwa neza mbere yuko icyo gihugu cemere gucese muri iryo shyirahamwe. Umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu ntiyari mu nama y'abategetsi ba CDAO kubera iyo nama yari yatumiye umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Nshuti mwese mukunda radio y'ijwi ry'Amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha niyo bigarukiye. Tuboneye akanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma Zainab, dushimiye na Fatou Alimas Karara yashize hamwe ibiganiro twabashikirije kuri mikro mwari kumwe na Fidèle Niyongabo
ndetse na Claude Kabengera. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubifurije amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza kandi n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.